Iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno musi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani kaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Buholandi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano izokina na Feyenoord murantunga. Inter Milan yo mu Butaliyani izokina na Feyenoord yo mu Buholand. Borussia Dortmund yo mu Budagi izohura na Lille yo mu Bufaransa. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Buholandi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budagi izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mugihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko mu zabukuru na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM. Akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi baratubwira uko babona kukugene babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Hari urwamo sinzi ko uwo kwegerayo Theodore. Harumvikana urwamo inyuma yawe sinzi ko hari ahantu uwo kwegera bikumvikana neza. Alo?
Induru nyinshi.
Hari induru nyinshi nyuma yawe.
Ni ndiko nigira hijya kugira.
Gerageza wigire hijya.
Uko ndi mu barabara.
Hama wiri uratwumva Irambona?
Ndabumva ndi cyane.
Ijwi ryawe riri hasi sinzi Irambona ko hari ukuntu kongereza ijwi.
Ati ndabumva neza cyane muri Fidel.
Ndabumva yego. Ubu ndabumva neza. Reka rero dutangure ikiganiro. Ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izoshika izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura cyanke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye muri izoja muri kimwe cy'umunani. Alo Ntunga? Ntunga ntari hafi ku murongo.
Ndi hafi yose namaze kujya igihe hari induru nyinshi cyane y'imiduga. Ndiyo ndabumva.
Yego, mwashobora kutubwira uko mubona itombora imigwi itandukanye izohura muri kimwe cy'umunani?
Ubu bagengo
Ni washora kutubwira uko ubona itombora yabaye ku migwi izohura muri kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'uburayi.
Itombora yagenze neza cyane biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane, ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kiko ziba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi wo kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko ni imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budagi, urumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino zoba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho bakiye mu mabaraje ni imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwisharikira, ariko ibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend de finale.
Nawe wili irambona ubibona gute, ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yesi itombora abantu benshi bazarindira mu gishika, ugiye turaba na cyane cyane ku maporo atandukanye nk'aha hari ha ekipe ya FC Barcelona yari ifite amahirwe yo kuba icagura, ujye turaba itombora ukuntu yagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinjira mu gishika bakibaza mbega niwe niwe mu gihe ugiye kurengana hagati iyo migwi, ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid na ekipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni imigwi ibiri isanzwe ibisagara, ugiye turaba n'amaporo n'umwanya ndavuga ko ari amwe ndiko ndacakura inkuma yange Bayern Munich doyi kumwe na Bayer Leverkusen, nawe ni imigwi ibiri ubona ko nayo ni imaze imyaka ibiri tubona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse n'umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira yaba igikombe cyo mu Budage nawe n'umutwe bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ingufu zidasanzwe Benfica bariko bagira amajonjora yino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye. Ubundi ukino ahubwo abantu bashize inze igisho cyane muri n'ukino ugiye guhuza urwa Liverpool na Paris Saint Germain. Ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza, baza kuraba ikipe ya Paris Saint Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino munsi iri ku mwanya wa mbere, baza kuraba experience afite mu mashami muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint Germain, ariko uravye kuntu Luise Enrique n'umenyereza yizanye ku bihe gacura abana na experience ya Gapo bisanzwe ifite biro bya bese ko ari ukino ruzoba rubereye ijisho. Ku rundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille, nijo Dortmund ni ikipe experience ariko na Lille yatwete ibintu bitangaje nka karoro kina tsinze ya Madrid, ibintu abantu batari biteze ku zindi nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo ni nkino abantu bazokurikirana bisanzwe biza nka karere kuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi asanzwe bazikurikirana. Ku rundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe yewe n'undi rukino abantu badushaka gukurikirana nk'uko bisanzwe, ariko twiteze kubona mubwira nka show cyanke uburyohe mwa zino nkino, aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na ino PSV Eindhoven nabwo nyazo bari rukino rwiza. Muri make nubwira ngo ndazitombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid, urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen, urukino zohuza Paris Saint Germain na ikipe ya Liverpool, ndetse no ku rundi ruhande urukino
turamutaye ku murongo irambona radio Ijwi rya Amerika i Washington DC uratumva irambona tawe tugutaye bandanya
nako ndavuga ni mu ncama kije kuraba ino tombora ukuntu yagenze, urabona ko hariho inkino zimwe zimwe zifite inguvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid, urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich, hano urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica, ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain. Izindi ndiko ndazibona nk'uko umengo ni inkino zoba zifite inguvu zigereranye bivanye n'uburemere usanga imigwi n'iyindi iruta rutanga.
Hama Theodore Ntunga, witegereje iyi migwi ishyitse muri kimwe cy'umunani, hari ikintu gitangaje? Hariyo abantu batari biteze yashyitseyo? Hari n'iyo itahashyitse abantu bari biteze ko ishobora kuhashyika? Witegereje Arondunga
gwi hari imigwi nyinshi icari irindiriye mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwa Bruges mu Bubiligi nawo nyene iyo zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nga Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifisi nguvu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na sonu zila nao njene li aliri ndiwe chane gose uhuni mugwe unu mga kawatanga jimeshi na ho ni mugwe wa Arsenal kukwa chie ushika mugike wachi uba kalifiha kilikare diweneka yuko wali ufisi ngupu nyisi chane ugele ya nijenu mumiaka yeze pata ora wajiri ndi mugike nyisi cha Ligue des Champions urumba yuko iyo migwe yose ya la gira geje ukijumora kugira bo ito gure izo kerekane ingino zikome
urakoze wili Fred irambona mu twitegereze igihugu ku gihugu u France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ufise imigwi itatu Bwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni kihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ku mupira w'Ubutaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonyine ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono bwa ko igihugu cy'Ubutaliyano we nibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan haraciye ikabishobora gusezererwa ukadakuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunyara sezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino z'imyadoka ari mu mashashi ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri noye Sese Vendor zene gushobora kuziga sezera kita Juventus gakire ni George Juventus ati tatuma zige kimwe tayibona muri zino hino za UEFA Champions League bifanye no kukuntu baje tubona igarukira hasi tubona igenda ikogwa ko nibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya Sese Finance kabuga kuvugwa kwa kugura abakinyi bigatuma ikipe idashobora kuzana na zangu bitaduta nk'iziko nubwo ni ishoko byayikozwe kubera ko na Spain urde ni ne mu migwi tunakuza muri UEFA Champions League ikagira amasurprise baje tubibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo wazatangaje ukuntu itashi kwishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezererwa na ino ekipe ya Fenerbahce ntibitahuritse ekipe ya Milan AC yatweretse yuko ino mwaka iri Serie A turibuka muri cyane ifite ingufu zidasanzwe ibuka bariko bakina inkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana exploit kirerekana ko ikomeye kishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko n'ubundi aho kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi yakuye mu mujyi wa Chelsea iraza na Barcelona cyukweze yari ifite squad ubona yuko by'ukuri ikipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League ivana cyangwa se n'ibindi bya Madrid ariko nubundi iza ku deseva cyangwa bakinye cyangwa guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero bwa nti imigwi ya Milan AC na Juventus ubwo itashye kwishika mu kino gice byarigo gutabura cyane na cyane cyane ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babona yuko muri UEFA Champions League atakinye washika ko ndavuga ino ekipe ya Feyenoord dashobora kwisezera Milan AC bacuba abandi na ekipe ya PSV Eindhoven dashobora gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikita Juventus ndatiragiye ukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero nubwo nti igihe mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaje abantu kuba itashyitse hano hantu bivanye nuko nk'akaruro Milan AC yarihagaze karabara na Juventus n'imigwi yari yagiye guhura
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga kuri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya iyo tombora ikaba yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubuswisi imigwi izohura rero muri ico gice kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye Theodore Ntunga nagonda ababaze iforma nshasha uburyo bushasha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Uburaya UEFA ryashyizeho ku migwi ingene icyo kigombe kizohora gikinwa ubibona gute
sinakumva neza cyane ariko numvise gushaka kumva byose ifoma shasha ya Ligue des Champions
yego nibyo nagomba ndababaze Theodore Ntunga aravuye ku murongo urashobora kutubwira alo Ntunga alo nunga ntari ku murongo reka tuza ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simon uri he
oh ndangi bundi Kigali
ufise akabazo cyumviro gushikiriza
eh ndafite cyumviro ndaje mvuge ku uto arugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion y'abataliyani kwiri bisa naho uretse wenda international na Interi na nuza na
Juventus AC Milan
ante ndayuze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve byisubira hasi cyane bitandukanye n'uko yari iri imbere kuko ibishoro wenda kuko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera biragaze bijyanye mu Italiyani byironda ariho na bira byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'Abataliyani ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona ibiri gukompeta ariko bikazamo cya kimwe cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'Abataliyani ntabwo ikibona bashoramo cyane nka mbere usanga undi mushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandetse indi mpamvu no kubireba usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo ziko ari Ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko shampiyona y'Abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanya hari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zarakeka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho komeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'Abataliyani hanyuma wenda baje no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi tukamo y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere bateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo ano makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona
murakoze
yego
mwamwishura wini
yabajije ikibazo bibiri yahereye kamana mushimi kwanda kizi bibazo abajije yahereye kuri iyo sa Champions League atubwiraga mbega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo sa Champions League ati umweho mayivuga ku iki ku ruhande rwanje ndiko ndabiraba icya mbere ndabona imigwi iri kuyazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifite umushinga cyangwa ihangiro ibyo kuba itwara ino UEFA Champions League urabye nyine igihugu ikipe ya Paris Saint Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko ntikaragira ku makipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League urabye ko n'icyatsina nibyo icyatsinde ibintu bya ko ine yari mito mito nk'uko kuna tsinda Brest iriho ikintu 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangiro cyangwa gushika ko ibifite ikerekeza azgaritse kuri performance ko baragira garagaza kuno Lucien Mika ari karahindura uno mugi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana barutse na bato ari karabaha icizere nka bavitinya uravye ukuntu ariko barakora yakabye mu kibuga gato bana kore ikipe iri determine ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana cyita Liverpool Liverpool ni ikipe tubona ko ino sezo ise determination dasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraje ufate kundo nyine ni bya risanzwe hagaze ni mema ikipe no gwani ino munsi ni yaza ko imaze kwa register ama ikindi nyinshi maze taka bino nyinshi ikindi wa ni kako yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest
yaratsinzwe n'iyo ikipe ya ibari kumwe n'iyo mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero zino bintu birekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinda ukintu rwanyu rwose gitsinda kimwe cyangwa ibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain ndetse ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze n'iyo ikipe imeze gute n'ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma y'itakaza ryo mu itora ry'ikigana rya Rodri Sanchez ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nari nacyo ubona ko yari isigaye agendera ko kandi uwo kabari basanze bamufite ku ruhande rwa nimero kabiri akajwa hole gushobora gutanga amasanse no gutibira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi cyatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga hagati abashinzwe nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kwishika ko itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba iyitsinda cyangwa kuba itwereka yatsinze Manchester City yuzuye no muse kuri Liverpool ndibaza eske yaza gukora nk'ibyo yakoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino nubwo ko noha amahirwe ya 50-50 ko ni imwe mu mibiri y'aba Liverpool y'aba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yo nyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League wabye dufite nko mino ground ngo no inzirano bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambamyi cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atutse kuma video nayibona mu gaki kuko ibabye ikipe ya Real Madrid na atutse kuma video n'ibyo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri la Liga kukuntu bariko barahishikanya ibibanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona biboneka ko rijo n'ama meforme bose bariko barahuriramo ariko ayo meforme ubona yuko ingugu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaraba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura mino ya Champions League kwibuka ibyo bari 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bikarangira ikipe ya Real Madrid ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turi buka igitsinde cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombo mu 2014 bikarangira ikipe y'itsinde ritsinde gune kuri kimwe bagiye mu kwashya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid twagiye ikombe ime ikipe Atletico Madrid iboneka iko ni ikipe ya Real Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manera menyereza sho gufata ime ikipe ya Real Madrid tubona ko menge cyose tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri nimero 6 hagati ni mu kase ndavuga nkono kama vinga ndetse na Lorenzo Chameni rigo rimene na Lorenzo Chameni amisha cyane defense centre central ni ramwe mu bakinnyi bona iko hajya hagati niba rakwi na hore nkiyo to ni kusa rafite ugashukura mu hayi karasho kugiragiza kuza kwifasha no mu kinyo dukizina ja dadani sebayo sadi kuge kuraba ikintu rya Madrid nyuma ifa ni ngwaye ariko abuhinga bwo mu bimenyereza kandi ashobora gushobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka no mwana Asensio akazana akubumi yone kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi twandi twona ko mengo ikipe ya Madrid cyangwa ko byabaye ubona yuko nubwo nk'uyu muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool wanashima tuto Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal igare tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migi igera kuri igera ku munani imigi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid ni bo niko nabona yuko bafite izongo bwo gushora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramino migi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukaba forme za Real Madrid ino Real Madrid n'ishimwe ukunda ibona umengo singuvu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finali naza kuri yindi kote iruhande ko irimo za kibe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen nshobora kuzika tanga bya federa kipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich yarashitse kubera ko ibiganiro isanzwe imenyereye bafite experience muri champion kandi ibiganiro batazokinye kino rumwe tuvuge tuti Fabio no Sabia Alonso menye za Leverkusen nshobora kuza kazibira kipe akayitezerera ariko ndi kino rumwe
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Emile Ndayisaba urasumva
narinjye wana mutsinzi ko ntabeza
Ndayisaba uri he?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo baza batumire icyumviro ushikiriza? Ubushikirize?
Ah, ndee ufite icyumviro n'ikibazo mugaga hane n'icyumviro.
Mugishikirize?
Ego murakoze, jewe na majowe n'ingene tombo yagenze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je tombo na kugeza mu masanda abona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Jwa kushika mwini finale mbele iga tuwari niko mbe chaari gini sabu. Hanyuma umutumere na ganda mwiva nizu dega. kubera ke ukino uri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Nende zoje gusobanura mengo n'umufana wa Real Madrid, mukarekana ingufu nko kumengo Real Madrid irashobora gusubiza. Yego nizo irakomeye. Ariko ubu mwino mise na hisi na Real Madrid yamba mupira tura wa kumwe Real Madrid ifisi ingufu nizo ya ora nikifise ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos ba Gareth Bale ba Casemiro nta mukasaye nka Casemiro bararoka Toni Kroos nawo barasubiriza yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana na Sergio Ramos byoroshye mukamona kwa Sergio Ramos bino bino bisi aye kipe uye yiyubatse komeye hanyuma rero abana bashimiye aba nifuza amahirwe mu gwani wa FC Barcelona murakoze
murakoze reka mbanze mbaze Theodore Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ari karavuga Ntunga
naze yuko cyo 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 arafise yivyo yo kwish yo kubaza n'ibyo kubera Real Madrid hari abakinyi bakera bari bakomeye bavuyeyo batashibijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene afite amazi yasubiye gutsinda kuko yari amazi muri Paris Saint-Germain ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wakera kuko ndio akazeniro batasubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid iguma ni Real Madrid ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho ibigize ekipe muri muramahiga bamwe naya ekipe ishika kure ishobora kutwara igikombe ni ishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato tuzashobora gushika kure ku bwanjye naho yabaje gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda
telefone ya Theodore Ntunga
Real Madrid uzoshobora kurusha Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru uva guharura ngo kimwe
telefone yiwe imeze nabi ya Theodore Ntunga wili wo kwishyura Emile Ndayisaba karavuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshe Atletico Madrid
murakoze cyane kwisho cy'imviro ndamushyira kimwe kwisho cy'imviro cyiwe ariko rimwe na rimwe iyo twe turagira umwihego abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshya ko mwishyura neza ikibazo cyiwe ikipe bituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni migimi ke bayitangiye kagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kuri Burkina wanakima nk'abantu basanzwe abari abakiriya ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite ikizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo zatsinda Real Madrid ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'ino migi ibiri nizo byo kwa muri ino sezo ni kimaze kuba mu hino bakinye abafazale y'abafazale tu muri la liga ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri ariko kandi kibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko ni migi ibiri ati ko Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu bari barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Real Madrid itakuba itsinda ko Madrid itwara ikombe cyo zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bamwe bamwe nka Cristiano Ronaldo, ni Gisela Casemiro, ni Gisela Toni Kroos, ni Fisi n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema, ndetse uri kurabona andi basa generation nshyashya. Ariko hambavu y'ibyo, ino generation nshyashya ikaswe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyangwa ya kaka nyarigabo ka ya ekipe ya Madrid ya kera. Kuko zahabe nko mino myaka 10 turibuka ekipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014, batse 2016, 2012 na 2018. Icyo gihe cyibaza yini migi yo kumugana buraya yari niyo niyo mwaka tugaruka ku ino generation sasha nayo nyine nabo nyine bakoze ibintu nk'ibyo nyine kuko tibukanye yuko Denis Zembe batwaye UEFA Champions League mwaka wa 2022 tulibuka yuko Umwe mu makipe ari amazi yagihagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira tazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayeliminaje na Paris Saint-Germain yitezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusoro bigo gozo za gutsinda itsinda bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City yitezererwa batsinda finale ya Liverpool barose shoot on target imwe gusa agivamo icyo gitsindo yari Liverpool twabona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako uno musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ikipe ya Real Madrid bivanye no filosofi afite yuko kwama babona yuko ikipe ya Real Madrid ikiri ibikombe uko bashaka ko Ancelotti ashobora kumanajinga iyo ikipe muri ibintu bikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no tubona shimima urabye abatumye amaragi asaba asubiza Kylian Mbappé no Moussa Kiki ya Madrid wa forme ziyo ibyo Kylian Mbappé adakoze umusore duka izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomez aba hari ugira ngo ashobore gufasha ni ze match are umusore duka izina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga gatatu bakabikora muri Besiktas ikipe igaragaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Vazere ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga ibyo centre agatanga imipira iva mu mitsinda amapasi decisive twabonye ashobora kuzana n'umwana asensi avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ari kumwe na Rudiger noganira yo ugiye kuraba kipe ya Atletico Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bama bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahirwe yoba asumba gato cyane ikipe ya Atletico Madrid n'ubwo bose umenye ngo barabyingana
murakoze Idris bakumara duhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe udute ya kamuri he
emere yani Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro shikiriza ubishikirize
oya ni ukuvuga ni ibyiyumviro bite twanejejwe n'itunwa ya Champions League kurume yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze isoroma itandukanye no kwe tumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko isoroma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje zije mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni matche nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Real nukuga nundi mukino umwe wa PSG na Liverpool nundi mukino undi ukomeye narije imbere yuko iyindi iza nukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool kuri basomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal nukuvuga ngo iratiriyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali hakaza n'indi trio ya Barcelone na Bayern Dominic na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finali cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukuvuga ngo niho imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi ikindi navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunika cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakireba imikino abakinnyi baba bafite ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikindi mbona ikipe tutizera cyane tuzana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye muri uwo twavuga na Leverkusen daya amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge arashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal Arsenal ndayiha amahirwe cyane yo kuzakomeza nka Bayern ndayiha amahirwe yo kuzakomeza na Real ndayiha amahirwe yo kuzakomeza na PSG ndayiha amahirwe yo gukuramo Liverpool ni ukuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye ahubwo ni ukuvuga ngo icyo nabasaba amasaha ya kure hari ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya ntabwo dukina amasaha amwe urabona ko amasaha bayegeje imbere byadufashe bikaba byiza kuri iyi mikino byaba byiza cyane
ndabashimiye cyane murakoze Idrissa
murakoze
Theodore Ntunga kuri iki cyumviro ni iki kibazo yibajije ko inkino zo zariyongeye umwanya ukaba mwinshi ko hari kumbure bya byagize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha mubibona gute
kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu nshasha yaje yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko ibyo zakinye barrage byari feble ni kubera yuko nk'uko na byimvire yavuze ni uko umugwi imigwi ifatanye benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi ariwo mugwi uzoshika kuri udoshobora kuri gutwara Ligue des Champions icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Brugge nka Sevilla imigwi imwe cyangwa yuko ishobora gushika kure nka Arsenal ngira ngo uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure ibintu byiza cyane twatashoboye kubona Sevilla Football imigwi imwe tutari turindiriye niyo yuko byabaye byiza izo twereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe kuko yahora imeze
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora ya kimwe cy'umunani y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye no munsi wa gatanu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi yari iri muri icyo gice cy'umunani kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyesha makuru inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine bombi bari i Bujumbura mu Burundi hari umugwi mwavuze imigwi mubona muha amahirwe ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane Barcelona ubivuga ko iki Willy
Barcelona nayo ni ikipe yiko yubaka neza cyane ikihaza neza nanatwa navuga ko nayo nyine iri mu mahirwe mu migihe y'amahirwe niko bwa mbere bitakunze ko mbandanya mvuga kuri ino parti ya kabiri navuga y'ino Champions League nanahere muri kota y'icyo yarimo imigwi yagashyemo imigwi ya Paris Saint Germain ya Liverpool ya Real Madrid ariko kandi tukino n'ibi kuno ndi ruhande wacyo k'imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Niko ndabona yuko Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan ni nimwe mibi nubwo ni atagihinduka atabaye surprise cyo kubona icyo higanirwa uno mwanya umwe gusa muri finale ya UEFA Champions League. Uti gute reka mbere yuko ikipe ya Barcelona uko mwabimbagije ikipe ya Barcelona twagiye tuyibona nibyo muri no sezo iriko ibiriko biranka neza muri la liga imene mwe yagenda neza iki bindi bikanka ariko ni ikipe batamwe twa tubona ari imeze neza muri no igano rya UEFA Champions League ko tujye kuraba yagira atsinda mu gikomare ko meta cyo bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayiteze no ikipe ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana iyo uko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no mu menyereza hadete hasi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kubuze na nyene mu migisho kwa ifite amahirwe yo gushika muri final wana shima kuba na twana cyangwa igikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no mu mutunguruko rafite Inter Milan nijo ni turi si ko bagiye kurengana na Benfica byoroshye kuko nawe no mu gutwabonye kugenda ubagora igihe bagiye barahura Benfica agenda agora na Barcelona
wabona ko batena yemye Barcelona Benfica gara byaciye kure wabona umwanya umwe Benfica izatsina Barcelona ariko ugiye kuraba nibyo tsinda Monaco mengo Barcelona irimo n'imigwi imigwi yagiye kuyorohera gusumba uko yari gucamo ino itsinda ahantu kuraba gusa bashe n'inguvu batsinde ino ekipe ya Benfica ivyo nabyo nabana abakinyi ashobora kuba babafasha mu gihe atoba iyindi migwi yagiye kubakenura ugiye kuraba nk'aho n'umusore Pedri umutubwa hagati ariko yitwara neza waza kuraba razwe bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinyi stabiliza nibyo nta bitsinda ronka ariko ikastabiliza bica bituma bicira inzira aba bakinyi nka Robert Lewandowski aba bakinyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore azwi ku izina rya Szczesny nawe ugiye kuraba nibyo imatch akinyi aratsindwa ariko nubwo atsinze ikintu bitatu ikipe y'Ikorazi igatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yari amaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe yatsinze ikintu kuko bikarangira uko rero nubwo nta ikipe y'Abatona dukomeye yubatse nayo nyine amahirwe yo kubashika muri finale irafise cyo kimwe muri umuzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiye turi dushaka kubona isitize kandi canke ibi bitangaje nkino ya Leverkusen canke Benfica kuko nayo iri mu gutuba tabone yuko iyo ibihuye n'imino migikoma ku mirimo yari imwe ishobora kugira akanyariza
murakoze inosa ndwi mwana aratwakuye inosa uratwumva
cyangwa utagomba
udute akamurihe
ndagaye bujongora n'ikigara cyaje ndamo kunyoje
ikibazo icyumviro
yego ni kibazo n'umwe icyumviro eh kutombera cyabere no mu gombe shiburaye sende mo sana wa Real Madrid nabo inshira ke barandika ku mito itandukaye ngo Real Madrid ngo bayihaye umuntu ngo cyane cyo icyo mbona simo ubwo cyane naho ba naho bakuye mu Man City simbona ari wo wari ukoye cyo cyane kuri atraporo ya Atletico Madrid cyo kundi ruhande nako umugwe ugira kabiri bahaye n'umugwe nofwati dukoye ugiye kurengana niba cyo gushaka finale ni FC Barcelona cyo mu Benfica cyo ndabona nta ngufu ufite ingere yanije ubureme izanye uyu mwaka ni ngufu araba ingere ikirake cyo ndabona ndabwe ko ikitaje shuka muri finale cyangwa kije rero ingene imikino yagiye irahura imwe ikintu cyo kwezi
urakoze turagushimiye ku buciyumvira cyawe radio ijwi ry'Amerika Washington DC twabuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru ushobora kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije n'uko wifashe muri iki gihe hari n'igihugu cya Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya k'uyu mugwi wa Benfica hari iyindi migwi nka Sporting Lisbon Ntunga Theodore Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal uwo wiweza gute ni kiye coba cyatumye usubira inyuma Theodore Ntunga
bashiyamwe amafaranga menshi cyane kandi amafaranga ari mu ndi bishobora gushika kure nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinnyi bakiri bato benshi cyangwa abakinnyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma ngira imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze n'imigwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si imigwi myinshi ikirimo ariko nibaze yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinnyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinnyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari ikiyumviro nashaka gushikiriza cyerekeye umugwi wa FC Barcelona wari utuje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino za nyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingino ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye uko ingene bakira muri champion ariko muri ligue des champions yade uko jongera kugira ngo ushike ushobe gutwara kino gikombe naho bishoboka nuko nerabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro
murakoze Claude ari ku murongo wa telefone uratwumva Claude
ndabumva gatano kuri gatano
uduteka muri he
Monara ya Rutana komine buke
mu Burundi
Burundi
ufise kibazo baza atumire icyumvire ushikirize ubishikirize
je waba tumire na kwa okto ajama tiraje so ashimi chanhe yo
murongo wa umeze nabi umurongo wa Claude ntumeze neza reka tubandanye ikiganiro Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi ku wa gatanu mu gisagara cya Nyon mu Swiss ku migwi izohura muri kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya aba ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru na Winfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi bari Bujumbura mu Burundi ngarutse kuri iyi forma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya kuba ariko baratwumviriza abato baratahurirwa bataratahura neza icyatumye bahindura forma wili wobabwira nuwe mugambi washaka gushikwako
icyatsi nkani ngayo ino forma nibaza yuko nashaka kubabwira bwa mbere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano nino Super League nshasha Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora ino shampiyona imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tubona yuko ino mwaka byatse bituma imigwi yiyongera muri ino forma nshasha ya UEFA Champions League kuko ariko yaba na forma ya World Cup Club you know gikombe cy'isi cy'imigwi tubona ko nawe ni forma yahindutse nibaza yuko riba rikoze mu ntumbero yo kugira ngo ino higanwa ryunge uburyohe twarabonye ubwa mbere imigwi yashobora kuva itari mijya mu bw'umunani ya mbere ija muri semi de finale yaca isezererwa tubona imigwi yagiye yongerwa ubwinshi twabonye mu gihugu cy'ubwongereza bishika imigwi igasanga yarenze iyo twakira barakira imigwi igira kuri ine tubona ko haba mu gihugu cy'ubufaransa nk'ubu ubona ko baronse promosiyo uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igera kuri itanu nubwo nibwo buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League ariko ndavuga ko ino foma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twakibaje ubwa mbere ariko ndagitereka icyumviro kuri izo nkino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko ubwa mbere iyo ikintu cyatumye haba inkino nyinshi ibyo bigatuma bidakugonga nayo n'amahigano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'ubwongereza ndabona nayo za Carabao Cup amahigano menshi usanga ari hariya za Super Cup muri Espagne za Copa del Rey n'amahigano atandukanye ubu rero hajemo na World Club Cup n'igikombe cy'imigwi na cyane cyane iyo foma ziza gukina inkino nyinshi byatse bituma rero haba ukuba inkino zishategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko uno munsi bo tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubu bwa itaki zine na zitanu bazaba bafise inkino za mbere za kino gice cya munani n'igice cya nyuma itariki cumi n'ine na cumi na zirindwi batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikane ariko ni inkino zizoba mu zirindwi zikurikirana nshya ziba nyinshi zihurirane na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigereta kuri icyo ubwo kurangisha bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'iyi gifite amasquadi nka onze de depari ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizibisine bafite nk'uko ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza nk'izi za Real Madrid ziravuga ati uno munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri fase de pule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga n'indi mahiganwa tuzoga kwikolansa
tubona yuko dushobora kuronka n'imiburi buri qualification gushyira ku cyamuri balage n'ubwane rero ibintu byo muzakoze ku migimi imwe iformasa sha rero n'ubwo buryo ni yo komatere shobora kuyibana na ivuga
murakoze radio ya America i Washington DC ntunga umuntu aravye yari karavuga wiri ku mvune zishobora kuba kubera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi mfatiye nko ku mugwi Arsenal nivyo wagiye mu migwi ya mbere ntiwaciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe cy'umunani ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal nimwe abamwe uravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifise abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe ikagendiragira irabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakobeye abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya muyiha mahigwa nga ayahe mubona icyo kibazo ari kibazo gikomeye cyo kudafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9
ariko mu Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babariko baronse ikondoka byinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ari abahamplasant ariko iyo ivunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko mu Arsenal umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babibye nibaza yuko ndawuha amahigwe make nivyo kwera na champion ndi bahora bakina bo bakinyi benshi ubu rero bakabaje muri league champion nibaza yuko bivyo bagora ariko birashoboka mu mpira w'amaguru the surprise birashoboka ariko dushobora kuronka amahirwe menshi ka Paris Saint-Germain Liverpool cyo kimwe na Real Madrid
ndabashimiye nawe wili ubibona gute
ba ikipari selaye ugiye kuraba urabye nijo ntabakinyi bwo ibandi batubafite bashobora kuba badagu baratufite abakinyi b'ibanze nako bashobora kuba badagu pambana na ramwe nino nigikoma akomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande barabafite nkaho babuka isaka ba Martinelli bazukaba na Kai Havertz ariko ebe n'abantu ba nipanga ari cyangwa atanga ikintu hagati mu shuro bwati ikiti ya tsukuni hagaze akuri kuri abona hari ho n'abandi bana ariko barazana bashasha nk'abana b'ikeri badakora abantu aneri nabona bakinye ko bari kwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza izo bihengeri by'ibyo bakinye ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza wazi ni kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibi bikoma ko niyo yose yo fa Champions League bashobora kugira kayikinda Cedric ko ni mu bikomeye nawo nyene ariko icyemezo cya mbere nuko muri ino English Premier League wabona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Cedric ari nyuma ya Liverpool kandi bashobora kuba ari amahirwe yo kwisunda ukaza kuraba no kuntu yamwe Arsenal ni mena miza atakaje ino bitatu neza ugasanga yanganije ahantu ugasanga yatsinzwe ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itabiri fise itaguma ihoza mu gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza ibyo kwa Real Madrid ko muri bahurire muri mu mukino ukurikira ngo itsinde match yare ivyo bikana no muri match rato bizogona na ko nubwo yorengana ibyo Real Madrid bizoza guhura fata Liverpool canke Paris Saint-Germain yazisi yarengana hano ngo ivyo bitsinde ize ihure n'uzoba gwe muri ya muri iriya nzira cyemo za Barcelona na Bayern na Inter urushyo kudutsina nicyo cyuma mugani ya Arsenal uko kuntu igahoza ko no gifite bakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abari basanzwe batangura biraboneka yuko na experience cyane no championa bigoye cyane kuba bose na gofaita no championa nibyo uko bivuga cyo turanaliza rero ni twisunze cyo tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira bwati nimeta mensiona nitanga itanga ukuri reka ka tindi kuri kwabyo ariko mwihozo wacu wanje nuko mbona Arsenal ngiye ko yashika
akoze tetrongo ntunga ku bijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ibyawushikiye mukinyi ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League na yatwaye yatsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki he cyatumye uwo mugwi ngubu udashitse no muri kimwe 18
Genio za yuko Manchester City usani watu inyuma kubera inkino nyinshi kuko ivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championat match ya ligue des champions match ya coupe de la reine nk'umugogereza hanyuma gacusanga ahubwo tusanga rero bararushe ya ekipe ya Manchester City ni ekipe isaba kibafite imyaka 2032 gushikaho uko batanguye bakina siko bakinuma bararushe nico gituma rero ubona yuko guko nevuze kuva kare umugwi udafite abakinyi bakiri bato cyangwa bitafite benshi gudura ba ruhurira ushiramo bamwe bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngo ushike kure ubikomeye fumwe wari ukiri kare nicyo gituma bamenyereza bamwe bamwe bahera amahiganwa amwe bakajya mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka Champions akaba ariyo bashyira ko mugabo dunga Carabao Cup akaduheba n'utundi dukombe nibaza yuko Manchester City rero barushe atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo n'imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugereranije na Rodri hajya arafashe ikibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba ibindi bararuha Manchester City rero ukaca umenya iratuyobeye isi ya ekipi turahora tubona irimo ibihangange
urakoze nawe Willy tugiye kuri championa yo mu Bubiligi umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyanke witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi harabaye ama ekipa akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye yambere mu karere k'Uburayi
tunavuga yuko ari ari igana ryo mu gihugu cy'Ububiligi ryo bajyateye imbere cyane ku buryo rishobora kuba rigira imigwi itera imbere ahubwo ni Club Brugge nyine ubwayo yamaye kanakanya bigarukayo kuko iyi Club Brugge nyine twibukanye yuko muri ino myaka ya vuba imaze iminsi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wanashimi karengane gashyika muri iyi Champions League nimba nihenze gato ndibuka ko ubuheruka yagiye muri wikendi do final ihuye na Manchester City baranganya urukino rumwe urundi irabitsindwa nimba atari mu nyuma z'ama jonge batuka ndabyibuka muri champion na ihebe ni club bridge ya amerikana kwizo nguvu zifite ushobora kandi mu gibahuye ni Atlanta Bergam ni Atlanta Bergam no mutse cyarekana muri ino ikipe noko no muri cyano ga de mu italiano seri a niko ari mu bihagaze neza igashobora kuza ikaba ikintu cyize cyo gutwara seri a ariko wode kuraba nayo ni ekipe tagira experience mino ni championa ya Atlanta Bergam so ati bara muri Europa League tatwa tuna muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge gira itangaje katanye kandi ngo buzo kwitsinda amacha rero tu no vuga nti ni Club Brugge yifitije kwize cyukura ni ubwo ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomeye komeye akantu mu gwa Atlanta wo tugogenda gusa gacura bari ni forma shasha kandi yaje ishobora kuba nayo na profit urabe ino sipoma shasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera kuri 16 ihawe ukajya kuvuga ati iyi ngo ubusuru bwagaragaza amahirwe yo kuza ujye kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere icyo nuzuba ko ari ibigana byo mu buryo bw'ububirigi byo bajyateye imbere ahubwo nuzuba ati ni iruhande rwa Kita Club Bridge yama iza n'ubundi ikerekana yuko ishaka kugaragaza ingufu na cyane cyane ko ibifite ihangiro byo kuba yera impano isanzwe ifite uko imwe mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi
dusigaranye akanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifite imigwi itatu umwe wese nta gitangaje iyo migwi uko abantu bayizi nta gitangaje mu ijambo rimwe
oya n'ukuri nta gitangaje na gitangaje kuko uravye no muri Bujumbura iyo ku munsi wa gatandatu no ku munsi gatange kwa kabiri kwa gatatu biriko byara amahiganwa bakunda cyane cyane nayo mu Bwongereza nayo muri Espanye iyo mu Budagi naho nyine barakunda buhuru buhuru nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu bihugu babarizi ariko experience yabyo ni ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru
murakoze cyane
yuko
murakoze
akanakimwe kuri jewe tandangaje
murakoze
n'abagenzi bajye bamenyesha
amakuru murakoze cyane
twarabiganiriye
amakuru murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruka ingaha dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru inarabibonye w'inkino yafashe karuhuko ko muzabukuru na Willy Fred Irambona akora kuri Radio Ejo FM Heza FM mu Burundi bose bari i Bujumbura nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza.